Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Federica Monikije. Mu Burundi ubushikiranganje bujejwe amagara abantu burahimiriza abavyeyi konsa bibondo vyabo n'imiburiburi mu kiringo c'amezi atandatu ya mbere.
Dusanga benshi bakurikiza konsa neza abana gushika ku mezi atandatu, dusanga ari bajya bari muri wa mugubi bita abirimizi.
Uyo ni Fidele Nkezabahizi yarongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya ingwara ziva ku gufungura nabi mu bushikiranganje bw'u Burundi bujejwe amagara y'abantu. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama yiga ku ruhara rw'umugore n'iterambere ry'igihugu vya Afrika yari imaze iminsi itatu ibera mu Rwanda. Inkuru y'abanyagihugu batuye mu Gasabo mu Rwanda bitwariye igisagara ca Kigali muri sentare, hamwe n'inkuru y'ukuntu abanyamurenge batsindaro mu gisagara ca Bukavu babayeho inyuma yaho bakuriwe mu byabo intambara. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Mu kanya mugenzi wacu wa Loise Bigirimana aradushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ariko reka tubanzirize ku nkuru idushikiriye mu kanya ivuga ko raporo nshasha ku gihugu cya Sudani yo mu manuko ivuga ko ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwinjije mu gisirikare abarwanyi 10,000 bava mu bwoko bwa Perezida Salva Kiir. Iyo raporo ivuga ko ivyo biteko biri n'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu. Iyo raporo yasohowe n'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu bagenduza iyubahirizwa ry'ibihano yafatiwe igihugu cya Sudani yo mu manuko. Ivuga kandi kwishyirwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yatewe ko igikumu mu kwezi kw'icyenda mu mwaka wa 2018 ritariko rirashyirwa mu ngiro mu buryo bwihutirwa riteye amakenga. Ayo masezerano afise umugambi wo kurangiza ingwano yamaze imyaka itanu igahitana ubuzima bw'abantu barenga 400,000. Iyo raporo ivuga ko leta ya Sudani itigeze iwahiriza ayo masezerano ku byerekeye umutekano hamwe n'izindi ngingo zitari nke ziri muri ayo masezerano. Muri indwi leta ya Amerika yarafashe ingingo yo guhamagaza ambasaderi wayo mu gihugu cya Sudani yo mu manuko kugira ngo arenguke i Washington mu biganiro bijanye n'iryo shakarike ry'igihugu cya Sudani yo mu manuko yo gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro leta z'umwe za Amerika ziriko zirihweza imigendanire yazo n'icyo gihugu. Ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyashikirizwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Maramutse Frederick, turahera muri Amerika. Muri Leta Zunze za Amerika, komisiyo y'inama nshinga amateka ijejwe ibibazo by'ubutungane yararungikiye ubutumire Perezida Donald Trump bwo kuzoyitaba mu ndwi iza akumvirizwa ivyo aregwa byavuye mu matohoza ku byaha ariko aratohozwa ko. Komisiyo ijejwe iperereza mu nama nshinga amateka mu ndwi iheze yarahejeje ibikorwa byayo mu matohoza kandi kabigiye kuzorungikira raporo y'ibyo yatohoje. Komisiyo ijejwe ubutungane niyizotangura ubwa mbere idonido ry'urubanza ku munsi wa gatatu itariki 4 z'ukwezi kw'12. Iyo komisiyo y'ubutungane izokwihweza icibwirizwa shingiro rya Amerika rivuga ku ngingo zijanye no kwagiriza perezida mu gihe bikunda kuburana akaburana mu gihe atsinzwe naho agakurwa ku butegetsi. Amategeko muri Amerika avuga ko Trump n'abashingwa manza biwe bazoronka karyo ko kubaza umurwi w'abahinga mu byo amategeko bazoseruka nk'ivyabona. Aya matohoza arongowe na komisiyo yiganjemwo abademokrate iriko iratohoza nimba Trump yarahagaritse imiliyoni z'amadolari za baba 400 zigenewe gufasha igisirikare cya Ukraine mu gusaba ko perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine abanza gutohoza kuri Joe Biden. Trump yagirizwa kandi ko yasavye perezida Zelensky gutohoza ku ruhara Ukraine yoba yaragize mu kwivanga mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2016. Abakozi ba ONU barenga igice cya gatatu bari mu bikorwa byo kurwanya Ebola mu gisagara cya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimuriwe mu bumanuko bwa Goma ejo ku munsi wa kabiri. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONIGITA ku magara y'abantu OMS rivuga ko iyi mirwano itaborohereza mu twigoro barimwo two kurwanya Ebola yatanguye kwiyadukiza muri icyo gihugu mu 2018 mu kwezi k'umunani. OMS ivuga ko intambara yatumye abakozi bayo 49 badakenewe cyane bimurirwa i Goma.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika bategetse muri Kenya baratanguye isekeza rizomara ukwezi ryo gusuzuma impunzi ziri mu ikambi ya Dadaab hafi y'urubibe na Somalia mu ntumbero yo kumenya abemerewe guhabwa ubuhungiro hamwe n'abanyakenya bayibamwe. Ibihumbi by'abanyesomalia bari muri iyo kambi kuva mu 1991 igihe bahunga umutekano muke watewe niva ku butegetsi rya leta ya Siad Barre muri Somalia, ariko n'abanyakenya bayigiyemwo bahunga ingaruka z'uruzuba zari mu gihugu cyabo. Iyo kambi ya Dadaab irimwo impunzi zishika 2,200. Abategetsi ba Kenya bama bagabishije kugara iyo kambi bavuga ko ariho hatorokanizwa abarwanyi ba Al-Shabaab baja gutera ibitero mu gihugu cya Kenya. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwamuntu muri Israeli na Palestina yatanguye ingendo ku mugabane wa Buraya gusigura ibijyanye no guhohotera agateka ka muntu muri Israeli nyuma yaho yirukanywe muri icyo gihugu ku munsi wa mbere. Umuyobozi Omar Shakir yari amaze imyaka 3 ayoboye Human Rights Watch aba muri Israeli na Palestina, akaba yirukanywe yagirizwa ko ashyigikiye ubugumutsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Israeli nyene ibihumbi by'abanye Palestina baragize imyerekano mu ntara ya Jordania ejo kwa kabiri mu cyo bise umunsi w'umubabaro batewe na politiki nshasha ya Leta Zunze za Amerika yorohereza abayahudi. Abigaragambya baraturiye amapine baranatera amabuye ku basirikare ba Israeli nabo bishyura batera ivyuka bikoroza mosozi. Mu ndwi iheze niho leta ya Trump yahevye politike imaze imyaka 40 yavuga ko ingendo ya Israeli yo kwigarurira ubutaka mu ntara ya Jordania iteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu.
Urakoze aloyize kumakuru hije kudushikiriza tubibutse tumwese kumwe kamwe abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.4. Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Inama yiga ku ruhara rw'umugore mu iterambere ry'ibihugu vya Afrika yari maze imisi 3 ibera mu Rwanda yarangiye uyu munsi kwa 3. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko yase waboneho akaryo ko gushira habona umugambi ugenewe guteza imbere abafasoni barenga miliyoni 50 bacuruzi bato bato bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka yase Afrika yo hagati hamwe na Afrika y'uburengero bazofatwa mugongo bongere baronswe imitahe ni banki ya Afrika ijejwe iterambere. Inkuru ya Pierre Claver ni inkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Ni inkuru nziza ku bagore bakorera mu mashyirahamwe bagakora urudandazwa rwambukiranya imipaka bo mu bihugu 38 bigize uburere butatu aribwo Afrika y'ubuseruko, Afrika yo hagati na Afrika y'uburengero. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC washize habona umugambi wiswe 50 million African Women Speak uzofata mu mugongo aba bagore barenga miliyoni 50 bo muri ivyo bihugu. Minani Generals atari gisata cyo kunganisha ibitsina mu biro bikuru bya EAC yabisigurije ijwi rya Amerika.
Bari basanzwe bakora urudandazwa ariko tugomba ko bagira akarusho ingene barukora. Ubu bazohanahana makuru bazokoresha uburyo bugezweho kugira ngo bashobore kuvugana kubijanye n'ingene bashobora kuronka kugira access ku mafaranga mu mabanke canke bongere bamenye bahanahana makuru ingene boronka bohana amasoko. Nk'akarorero umukenyezi ari muri Kenya canke umukenyezi ari Bujumbura cangwa nahandi hagati mu gihugu ashobora kuvugana n'undi mukenyezi ari mu gihugu cha Afrika yo mu manuko cyangwa CEDEAO gucyo gucyo mbega ishanje bimeze gute mbega mwebwe ni kuki mwateye imbere mwabigenjeje gute bakuzanye kugira ubumenyi mu by'urudandazwa
n'abagore bari hagati mu gihugu bazoshikirwa n'uwo mugambi nk'uko byaseguwe aho washigwa habona mu nama mpuzamakungu yo kurabira hamwe uruhara rw'umugore mu iterambere ry'igihugu muri Afrika yari imaze iminsi itatu ibera mu Rwanda
uri kwamagana uri makamba uri cenda juru washaka na hariya hose kure cyane bazoshikirwa ubakuremo ikintu cyo gutinya hari nabatinya gufata ingurane ubu rero umuntu azoja mu rudandazwa azi neza ico agiye gukora umugore ajabutse urubibe akava mu Rwanda aje Bujumbura akava muri Tanzania aja muri Kenya cyangwa akarengana akaja muri South Sudan akamenya ati ngiya hari umugenzi wanje twaranavuganye ibyo ngomba gushora hanyuma nawe hari ibyo nzokurayo nzanino bahura basesagura n'udufaranga baca muri zanzira zidatomoye ubu twababwiye ko nkabo bajabuka imbibe bategerezwa guca mu nzira nziza kuko ubu bazoba bafise ubumenyi mbega nzomara iminsi ngahe hariya ngiye mbega amategeko avuga iki baronkeremo n'ingurane twaramaze kuvugana n'amabanke cyangwa ama institution financiere ingene bokorohereza abo bagore kandi bakaronka amafaranga atanyungu ivuna cyangwa atanyungu isabwe
naho biruko intambamye zozo ntizibuze ica mbere n'ururimi rudasangiwe na bose ikindi nuko hari bihugu bigifise ingorane mu migenderanire nko hagati y'u Burundi n'u Rwanda canke hagati y'u Buganda n'u Rwanda yase yizera ko izo ngorane zizohera vuba
ikintu cyose kirafise iherezo twebwe nta nkeka turemeza yuko ibintu bizogenda neza nubwo ubuhoba hari hakirimo tugorane ariko turazi yuko nubu bariko barakora urudandazwa kandi urumva nakubwiye ko umugambi atari uwo gutuma abagore baje barahaguruka ahubwo ugomba kuborohereza ndega niki kicobuza ko mwavuganye ibintu byuriza indege cyangwa imodoka bikagenda hakaba ari ubitegera uri Bujumbura azovugana n'umudamu ari Kigali kuko abo bagore barahari ama association turayafise uri Kigali azovugana n'uri Bujumbura uri Kigali azovugana n'uri Entebbe gucyo gucyo apana kugendana twa dutomati dutanu ku mutwe umuntu aronka karasi y'ibihumbi bibiri igihumbi ajya kuri uyo munsi turazi yuko kandi vuba ibintu bizohera kuko twebwe dukorera mu kwizera
Ibanki ya Afrika ijeje iterambere niyo yemeye gufata mu mugongo uwo mugambi uzomara imyaka itatu mu gice cya mbere ivyigwa byakozwe byerekana ko muri Afrika hakenewe imiliyari zirenga zitatu z'amadolari ya Amerika yo gufata mu mugongo imigambi y'iterambere y'abagore
I also wish to congratulate the bank for important work on closing
Awari mukugurura iyi nama aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimira amabanki nk'iya Afrika ijeje iterambere yemeye gufasha mu gutanga ubwo buryo Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Urakoze Pierre Clavier mu Rwanda bamwe mu banyagihugu aba mu kagari ka Nyarutarama mu karere ka Gasabo bongeye kwitwarira barongeye kwitwarira muri sentare ubutegetsi bw'umuji wa Kigali basaba gusubizwa uburenganzira mu kumitungo yabo bavuga ko leta ishaka kubakuramwo mu buryo ubunyuranye n'amategeko ni ikibazo kimaze hafi imyaka ibiri kitararonka inyishu inkuru ya Eric Bagirubusa umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda
Abo baturage bahisemo kugana inkiko burumwe ku giti cye nyuma yaho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali rwanze ikirego cyabo bari baruregiye muri rusange n'abatuye mu midugudu ya Kangondo ya mbere Kangondo ya kabiri na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe mu kagari ka Nyarutarama Gasabo mu mujyi wa Kigali urukiko ruteshe gakiri ikirego cy'abo baturage barigaga umujyi wa Kigali kubahatira kwimurwa bajya mu mazu batumvikanaho hari zimwe mu mpamvu rwashingiyeho rwavuze ko nubwo bari baregiye hamwe badahuje inyungu ku mitungo yabo ndetse ko na bamwe bari basabye kubahaga ararira mu rubanza nta masano bafitanye niko kwigira inama bakongera kurega umujyi wa Kigali ariko noneho umuntu agatanga ikirego ku giti cye amakuru ijwi rya Amerika yabonye nuko kwisonga bwana Jean de Dieu Shika mumwe mu bagomba kwimurwa yabimburiye abandi arega umujyi wa Kigali ijwi rya Amerika yamubajije bimwe mu bikubiye mu kirego cye
ntangiye ku giti cyanjye ndasaba gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kuko maze imyaka ibiri nta burenganzira ngufiteho kuko washyizwe mu makimbirane ngasaba indishyi y'atanu ku ijana y'igenagaciro nakorewe nk'uko biteganywa n'amategeko kuko igihe cy'umushinga wagombaga gushyirwa mu bikorwa cyarenze. Ngasaba indishyi za miliyoni eshanu zo gushorwa mu manza n'ibindi bihombo nagiye ngira.
Bwana Shikamusabwa kwimukara avuga ko kuri iyi nshuro yizeye ko ikirego cye kitazongera guhura n'inzitizi.
Ubu rero umuntu ari kurega ku giti cye, ntabwo uzansaba isano y'umuntu kandi ndi kwiregera. Ntabwo rero uzambwira ngo naregeye umutungo hamwe n'undi kandi naregeye umutungo wanjye. Izo nzitizi rero ikirego twatanze twakoze ku buryo tutazahura nazo.
Mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka nibwo ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwakoranye inama na bamwe mu bakodeshaga mu midugudu y'abanyahe bagomba kwimurwa. Ubutegetsi bwabahaye igihe kitarenze ukwezi bakajya gukodesha ahandi ahafatwa nk'amanegeka, kandi hagomba gusenywa hakubakwa inzu zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Kuri ba nyiramazu muri Nyarutarama bo ngo ni igihombo bugira kabiri. Bwana Shikamana none,
dufite ikibazo twebwe mvuze mu ijambo rimwe ko umujyi wa Kigali wadufashe ku munwa, ntabwo naba mbeshye. Hari ibihombo bibiri turi guhura nabyo. Hari wari ufite uwo mupangaye wari umubeshejeho yaragiye. Hari imyaka ibiri ishize udashobora kuvugurura, udashobora kugira ikintu ukora ku mutungo wawe. Inzu bamwe zatangiye kubasenyukiraho. Nge mbona wagira ngo hari baragira ngo inzu zizasenyuke ubundi batwimura ari ibibanza bisigaye gusa.
Mu minsi ishize ubwo umujyi wa Kigali watangazaga ko ugiye kwambura ibibanza batabibyaza umusaruro uko bikwiye, wanavuze ko imirimo yo kwimura batuye Nyarutarama iri hafi kurangira. Ubutegetsi bwanatangaje ko barangije kumvikana n'abimurwa. Uyu ni Bwana Ernest Nsabimana, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo.
Ntabwo byigeze bihinduka, gahunda iracyakomeje. Gusa kubera ibibazo by'imvura byagiye bizamo, cyane cyane imirimo kuri site yagiye igenda gahoro, ariko gahunda yo kwimuka bwo bava muri kangondo ya mbere ndetse n'iya kabiri, gahunda yo irahari, bakaba bazimukira hariya amazu yabo yateganyijwe mu karere ka Musanza. Kumvikana byararangiye.
Abagomba kwimuka bo baravuga ko ibivugwa n'umujyi wa Kigali ku kijyanye n'ubwumvikane ku kubimura bihabanye n'ukuri. Abamaze n'abateganya kugana inkiko bakazabiharira umucamanza.
Ibintu byose abayobozi bavuga buri iteka bari ibinyoma kuri uyu mushinga. Nta kintu cy'ukuri na kimwe bajya bavuga kuri ibi bintu. Ntabwo twigeze twumvikana kuva uyu mushinga watangira. Watangiye tubabwira ko tudashaka kubakirwa amazu. Ariko mu by'ukuri kugeza n'uyu munsi bo baracyatsimbaraye burana. Abashobora gutsinda cyangwa agatsindwa, reka tubiharire inkiko turebe icyo zizakora. Na cyane ko amategeko rwose arasobanutse. Niba itegeko rivuga ko kwimura abantu ari igihe kitarenze iminsi 120 kuba utanze indishyi ikwiye, imyaka ikaba ibaye ibiri, natwe tuzareba uwo mucamanza uzumvikanisha ko ibyo bintu bigifite agaciro kandi byararengeje igihe.
Ku rundi ruhande, mu bagomba kwimuka siko bose bafite ubushobozi bwo kugana inkiko.
Urabona abandi barimo baratanga ibirego bitewe n'uko bafite ubushobozi, ariko nkanjye udafite ubushobozi kimwe n'abandi wenda bakeya batabufite ariko abenshi babufite bo bazabitanga, ariko nk'utabufite we ushobora no kubaharira bakajyana, ariko kuvuga ngo wajya mu nzu imeze kuriya ntabwo rwose ntekereza ko hari umuntu wabishyigikira. Ubwo icyo gihe umuntu ni kwakundi nyine b'inzererezi.
Ijwi rya Amerika igera mu Busanza mu murenge wa Kanomba, hari kubaka umudugudu wo kwimuriramo abatuye Nyarutarama. Byayigoye kwinjira muri izo nyubako, ariko biboneka ko hari izisa n'iziri kugera ku musozo n'izindi zitarazamurwa. Imirimo yo yarahagaze kubera ibihe by'imvura. Amakuru avuga ko amazu bagomba gutuzwamo yahawe agaciro ku nzu y'icyumba kimwe kizwi nka shamburete gihagaze kuri miliyoni 10,200,000 z'amafaranga. Icyumba kimwe n'uruganiriro ni miliyoni 19,500,000. Ibyumba bibiri n'uruganiriro ni miliyoni 25,000,000 z'amafaranga, mu gihe ibyumba bitatu n'uruganiriro byagenewe miliyoni 35,000,000. Aha niho ruzingiye, kuko ubutegetsi burabasaba kujya muri izo nzu bo bagasaba amafaranga, bakavuga ko nk'ufite umuryango w'abarenzi batanu batahurira mu nzu y'icyumba kimwe n'imiryango isaga 1,600,000 kandi aho batuye haguzwe n'umushoramari. None ko ikibazo abategetsi b'umujyi wa Kigali bakomeje kugisimbura naho buri wese agisiga uko yagisanze, ninde mu by'ukuri uzakemura iki kibazo? Hagati ho kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu 2020, umujyi wa Kigali uzatangira kuburana na bamwe mu busaba kwimuka, kuko warangije kumenyeshwa ko ugomba kwitaba urukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Itegeko rirebana no kwimura abaturage rivuga ko igena gaciro rirenze iminsi 120 ritarashyirwa mu bikorwa riteshwa gaciro cyangwa se hakongerwa 5% kw'igena gaciro ryakozwe. Kuva iki kibazo cyabanyaho gitangiye imyaka ibiri igiye gushira. Eh, bagira ubusabe ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Mu Burundi ibitigiri z'abavyeyi bonsa abana neza mu isagara biri hasi ugereranije n'izabo mu mitumba. Inkuru yateguwe n'ijwi ya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, mushikirizwa na Desire Hatunimana ari Kigali mu Rwanda.
Abavyeyi bagera ku bice 86% baba mu mitumba nibo bonsa neza ibondo mu gihe mu isagara baharugwa ku bice 78% kw'ijana. Muganga Fidele Nkezabahizi arongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara ziva ko gufungura nabi. Muri ubwo bushikiranganje yabishikirije mu kiganiro ku bamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Bujumbura.
Turabona yuko kenshi iyo bari kwaronsa umengo barirebanga abo bo bakanyu gasanga nta bikorwa babafasha binini. Hariho naho burya bukorwa buto buto bwo mu gikoni canke n'ibindi usanga uwo muvyeyi nyene ahejeje konsa ariwe agaruka akaja kubikora. Aho rero turahimiriza mu ngo ko umuvyeyi yokoroherezwa mu konsa dusanga benshi bakurikiza konsa neza abana gushika ku mezi atandatu dusanga ari bajya bari muri wa mugubi bita abirimizi. Tugana dusanga bajya baba mu bisagara aba bakozi ba leta bakora atandukanye muri leta canke mu bikorero twabo bajya twita abasirimu dusanga ibiharuro byabo biri hasi kubera iki dusanga kenshi batoroherezwa nabo nyene mu konsa kuko bivanye n'akazi ugasanga avuye muhira agiye ku kazi asize umwana muhira ntagarutse kumwonsa.
Muri rusangi abaganga bahimiriza abavyeyi konsa ikibondo kuva kikivuka kugeza ku mezi atandatu atakindi kintu bamuvangiye. Bamwe mu bavyeyi bakora akazi ka leta yigeze kuyaga n'ijwi rya Amerika agifise umwana w'amezi atanu atwiganira ingene amasaha y'akazi atamworohereza konsa.
Nk'iyo mbonye ngiye gutereka ndagenda ndamusiga nkavuga nakundi ndagaruka saa sita.
Izo saa sita mushitse muramwose?
Yego mushitse, hari igihe nsanga yaryamye bikwiriye aho ndamwonsa neza abakerebutse ntatira abafise ndamwonsa akonka nyene bikwiye. Hari igihe naho nsanga yagoranye atajyamye neza ugasanga ntiyonse neza agakora kwibera kaca sinzira nta ndamureka akajya atangenda.
Nkawe ni kuvuga ko musa kumwonsa ryari?
Sinza kumwonsa ngarutse ku mugoro.
Ni kuvuga nk'isaha zingahe?
Hari igihe nshika saa moya, hari igihe nshika saa moya na nusu, hari n'igihe nshika na saa mbiri. Aho nshikiye hose nsanze ni maso ndamwonsa asinziriye nkamureka ntakunda.
Amategeko agenga akazi ateganya ko umubyeyi ahabwa ukwezi n'igice ko konsa umwana adatonda ku kazi kuva acibaruka kandi akabandanya ahembwa iyo minsi. Muganga Fidele Nkezabahizi asaba abakoresha guha umwanya ukwiriye abakozi babo igihe bonsa.
Hari naho turiho turahimiriza kugira boroherezwe dusaba yuko bofashwa cyane cyane guhabwa umwanya wo kuja konsa abana kugira nabo nyene bashobore gushikana ayo mezi atandatu atakindi baronse.
Impanuro nk'izi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buriko buzitanga mu gihe kuri wa gatanu hadekanijwe kuzohimbazwa indwi yahariwe konsa ibibondo ku Civugo. Dushigikira abavyeyi boroherwe mu konsa, ariko amakuru duhabwa n'isoko ryacu nuko hakira abavyeyi kugeza ubu badatahura ubutumwa buri muri ayo mahimiriza. Uyu asigura uko atahura ivyindwi iyo konsa.
Jewe ntahura ko ari isekeza ryo gucandaga abana canke abo abavyeyi kugira ngo bagwanye izo ngwara.
Muganga Fidele Nkezabahizi arongoye umugambi w'igihugu wo kugwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu asaba ibinyamakuru ko vyokora ibishoboka kugira ubutumwa bujanye no konsa abana bushikira abanyagihugu bose. Ikindi ahimiriza abavyeyi kwitwararika no gufungura neza no kwihereza ibinyobwa birimwo ingaburo zifasha umwana gukura neza, ndetse binamutuma aronka ayo maberebere kuko bifasha umwana gukurana amagara meza. Ariko rero abavyeyi nabo basaba leta ko bibafashamwo kuko bari mu bukene ikabaha ifu y'umusururu, amata n'ibindi nk'uko bigeze kuba bironswa mu myaka y'ibihe by'intambara y'umwaka w'1993.
Urakoze Desire. Ihuriro ry'ugwaruka rw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu yepfo riratabariza abavanywe mu vyabo n'intambara zo mu misozi miremire ya Mirembwe. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima.
Twatumye abantu bacu ba dynamique de jeunes bo mu mirenge baje kwirandira konti na situation mu Mirembwe. Pour être sincère, nuko buri menage byibura ifite 5 familles d'accueil.
Uwo ni Biganiro Emile uyobora ihuriro Dynamique des Jeunes Banyamurenge Ubumwe ihuza urubyiruko rw'Abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo ku ishami ryaryo ry'umujyi wa Bukavu. Aragaruka ku ngorane bavanywe mu byabo n'izo ntambara zo mu misozi miremire ya Minembwe bakomeje guhura nazo, ariko kandi zidasiga nabo mu miryango yabakiriye.
Kuko abo bantu bafite ibibazo by'ubuvuzi, bafite ibibazo by'imirire, bafite ibibazo by'imyambaro yo kubata ibintu byose. Ni abantu bari konfronte n'ubukene bukomeye kuko ibintu byabo byose byaranyazwe. Ni abantu bari mu bibazo biteye ubwoba.
Mu gushakisha ko bagera aho babona umutekano n'ituze, hari abamaze guhungira ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, Bukavu. Ahi Bukavu iyo bahageze bakirwa n'abandi banyamurenge basanzwe batuye, ku buryo ushobora gusanga hari ingo zakiriye abantu barenga icumi bakaba babana mu nzu imwe. mu gushaka kureba uko icyo kibazo giteye ijwi rya Amerika yasuye imwe muri iyo miryango mwageze hano ryari
tugize hano nk'amayankabiri ibyumweru bibiri aho twari turi twaratewe duterwa na bamayimayi badusanze aho twari turagiye bahita barasinka n'ahantu hita mushakira twumva amasasi ruguru iyo twagashaka dusanga barashe impunzi zari zihunze ziri ahantu bita kuri Kirumba noneho turava ngo kaduhunge tuje za Kirumba turagenda iyo twagashaka kuri Kirumba naho tutaramara ibyumweru bibiri naho turasa turaterwa barasira abantu banyagira inka
aba baza mu byiciro binyuranye by'imyaka kuva ku bana kugera ku basaza n'abakecuru bavuga ko intambara yabatesheje buri kimwe icyo bakoze gusa ari ugukiza amagara
badutwikiye n'ibintu amahozu barayatwiba n'ibintu byo mu nzu batwika n'imyaka nta kintu na kimwe twashikanye
rero ni kiri umugeni kuko nawe habibona ariko nyine kubera ibi bita kuko nta kantu pi nkatwe twataramara hafi amezi atatu baradusenyeye ko turahungamana ko tubi mbabare ziraho ngaho
nahita nka 50 nene 50 zose ziragenda turahunga aduhunga ikwe Kirumba nabo baradutera kandi kandi badutera ni leta ihari turahunga ngo duhunge ku Muramvya niko kuza umugore arazimira yageze iminsi ine yarazibiye
ku miryango baza basanga kwita kuri aba bantu nabo basanzwe nta mikoro bahagije bafite ntibiboroheye gusa barabikora
ni ukurara ahangaha bose baryamye hano ku ntuzi hasi ca kabiri n'ibiryo zonyine biragoye mu biryo umuntu atabashoboye n'ubwiwe ugasubira ngo bisangire n'undi ariko rero kubwo kwihanganirana turabihanganiye
ntabwo bitworoheye nyine ariko nta kundi twabifata kuko baje bakuwe mu byabo nta kantu bafite kuko hari benshi baza badafite n'agahuzo ko kwambara nta bushobozi nyine bafite niyo mpamvu tubakira natwe si uko tuba dushoboye ariko icyo dufite cyose turagisangira kuko ntako twabona tubagira
turapfundikanya nyine turatujya ibyo tubonye tugasangira basanze turi abantu 10 barenga aduhungiraho nta kundi twari kubigira
abayoboye ihuriro ry'urubyiruko rw'abanyamurenge i Bukavu bavuga ko kuva mu mezi abiri ashize imiryango hafi 1000 imaze guhungira i Bukavu muri ubu buryo muri aba harimo abahacumbika by'igihe gito bashakisha uko bakomeza bahungira mu bihugu bituranyi ariko hari n'ababuraho kwerekeza bakagumaho mbere bigitangira byasaga naho byoroheje kuko bazaga ari bake ariko kuri ubu imwe mu miryango iragenda inanirwa
iyo umuntu yakira amamenaje 10 bwaca kakira 20 bwaca kakira amamenaje 15 bageze abonanirwa bamwongo yuko dutekereza kureba ahantu abo bantu bakwakirirwa hamwe kugira ngo bazabonane ubufasha bukwiriye bari hamwe kuva icyo gihe rero rwa ngo baraza bakakirirwa kuri kanisa rya Sucedi Sadi aho niho tugerageza kubaza ubufasha bw'ibanze amazi yo koga imiti yo kunywa ku barwaye ibyo kurya udafite akambaro tukareba ukuntu yabona n'umwambaro
yaba aba bavamwe mu byabo n'intambara ndetse n'iyi miryango yabakiriye barasaba imiryango nterankunga kubagoboka ariko kandi bagasaba ko leta n'amahanga bagira icyo bakoze intambara zigahagarara
bafite abana bagomba kwiga bataye amashuri biragoye nyine nuba abana baricaye aje nta myambaro ntibariga baricaye barategereje tukaba twotakira amahanga ngo badutabare batugirire neza turebe ko abantu subira bakagira umutekano bamaganye iyo ntambara bashobore kudukorera ishobora cyose kugira ngo abantu batekane tubone amahoro abantu basubire bongere bubake
imirwano mu misozi miremire ya Minembwe imaze amezi arenga 6 yongiye kubura muri ayo mezi abavanywe mu byabo bakomeza kwiyongera ariko bahungira imbere mu gihugu ndetse no mu bihugu by'abaturanyi abahunga bavuga ko baterwa n'inyeshyamba za mayimayi hamwe n'indi mitwe yitwaje intwari ikorera mu burasirazuba bushyira amajyepfo ya Kongo imiryango iharanira inyungu zabo mu bwoko bw'abanyamurenge igatunga gatoki inzego z'ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwirengagiza itotezwa abo bakorerwa muri izo ntambara zayogoje ku karere. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika, i Bukavu muri Kivu y'Epfo.
Turagushimiye Temistocle, nshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwizuma tukaba kandi dushimiye na Mokbira yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM na kane nibice bitatu turabashimira mwe nshuti mwese rero mwaduteza amatwi turabateye akamo kandi mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya radio ijwi rya Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.